Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi aho muri hose. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tubashikiriza buri munsi amasaha ya saa 10 ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda mu kumunsi wa kabiri murabizi ko ari umunsi tuganira n'abakenyezi mu munsi twumva ibibazo byabo ibyumviro byabo iterambere ryabo n'ibindi byinshi byerekeye ubuzima bwabo. Mu mpera z'indwi turangije, sheni ya televiziyo ya PEM Channel TV yaratunganije amahiganwa yo ku nshuro ya mbere ya gato za mbere nziza kandi ziryoshe zikoregwa mu gisagara cha Bujumbura. Iyo sheni mumenya ko ayo mahiganwa yakoresheje harimwo abakenyezi, abigeme n'imisore ishika kuri 19. Muri bo umukenyezi Elize Ntimpebuza wo ku magazine ya Elize Decor niwe yatsindiye ayo mahiganwa. Mbega gato iryoshe iba ikozwe muki ga Madame Elize, iba ikozwe gute? Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kubaza umukenyezi yatsindiye ayo mahiganwa yabaye mu mpera z'indwi turangije mu kiganiro muri sanga cyo umunsi. Kandi tuzoba turi kumwe n'umuyobozi w'ayo mahiganwa, umuyobozi w'iyo sheni ya televiziyo y'Ibujumbura mu Burundi, Madame Pam Irene Irakoze, atubwire uko ayo mahiganwa yagenze n'icyumviro aho cavuye. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe Facebook yacu, aho mushikiriza numero zanyu tukabahamagara ni radio yacu VOA mushaka kutwandikira. Ikaze mwese mu kiganiro cy'uyu munsi
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Ni ku munsi wa kabiri, ni kuvuga tuganira n'abakenyezi n'abigeme cyane cyane tukumva ibibazo byabo, ibyiyumviro byabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi. Rero mu mpera z'indwi turangije, sheni ya televiziyo y'umufasoni PAM ya PAM Irene Irakoze, akaba ari wenyine PAM Channel TV, yaratunganije amahiganwa yo ku nshuro ya mbere ya gato za mbere nziza kandi ziryoshe zikoregwa mu gisagara cha Bujumbura. Iyo ayo mahiganwa yaragizwemo abakenyezi, abigeme n'imisore ishika kuri 19. Muri bo umukenyezi yatsinze ni Elize Ntimpebuza, murantunga Elize Ntimpebuza wo kwiduka canke magaza ya Elize Decor, niwe yatsindiye ayo mahiganwa. Tukaba turi kumwe ku murongo wa telefone no munsi, akabaza kutubwira byinshi byerekeye gato, ingene zikogwa, ingene ziba zimeze. Ariko kandi cyane cyane tukaba turi kumwe na PAM Irene Irakoze mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi, aze kutubwira ukuntu ayo mahiganwa yaratunganije, icyumviraho cavuye n'ibindi byinshi mu byabaye mu mahiganwa yabaye mu mpera z'indwi turangije. Tutarinze kurangira rero, reka twakire abatumire bacu. Madame Pamela Irene Irakoze, ukaze neza mu kiganiro muri sanga. Ndibaza ko tukwiko turagerageza kumaho kumunga telefone, ntibiracamwe neza, ariko reka duhindukire twakire Madame Elize Ntimpebuza, kaze mu kiganiro muri sanga. Alo, mwiriwe neza, muraho
mwakunze. Alo, mwiriwe.
Muratwumva neza?
Ego, je ndabumva.
Amahoro neza ngahe Bujumbura.
Ego turamahoro dushima Imana.
Ni byiza cyane. Reka duhere tugukeza ku mahiganwa watsindiye mu mpera z'inondwi tukirindira kwakira umutumire wundi Madame Pamela Irene Irakoze. Mwakiriye gute agashimwe cyanke competition mwari muri mwo muri no weekend irangiye? Turumva ko mwatsinze.
Ego nukuri byari byishimo byinshi kuba twarahiganwa turi benshi, hanyuma ukabona ari utowe. Nukuri bwabaye nubwo ntibwabaye ubuntu bw'Imana. Ego nabonye nasubiye kubona ubwizigirwa bw'Imana. Narabonye yuko ataha Imana itokura umuntu mpana ahita gushikana kabisa. Nubu ndacashima Imana.
Ni byiza cyane. None bwari ubwa mbere mugiye mu mahiganwa nkarya? Ndumva ko ari ibintu bitari bisanzwe muri no weekend.
Ego jewe mu buzima bwanjye bwariko bwa mbere. Ego
none byari bimeze gute mwitegurira ayo mahiganwa kugira ngo muyajemwo? Kwitegura byari bimeze gute?
Kwitegura byari sinavuga ngo byari bikaze rwose kuko twese bari baduhaye teme imwe. Kome abapanel abarongoyejuri bari batubwiye ko dukorera uku kintu cikwa fridestation canke amabungo genoise canke umukate ukoze garuto wategereza kuba ukozwe muri ayo mabungo ibintu tutamenyereye, ariko baraduhaye umwanya baraduhaye instrument kugira ngo twitegure. Kome nta kintu vrema cari kirimwo giteye ubwoba, umwanya wari ukwiki niko novuga.
Ego keke igizwe n'amabungo ni keke idasanzwe?
Ego meya ariko bwa mbere ntacyo ndayikoze, ariko nasanze ahubwo ari keke iryoshe cyane. Kandi nzobandanya nshyira mu bindi byato nari nsanzwe nkora.
Ni ukuvuga ko washyizemo zirya ntete zo mu bungo nyine cyangwa n'iju yayo muri make keke y'ibungo biba ari biki nyine mwashizemo muri iyo keke bijanye n'ibungo?
Intete ntawo dushiramo kuko zira zimeze nk'utubuye zira dusaba ko tugira ju, hanyuma irya genoise yari shifoni keke tukayikoresha rero iyo ju y'amabungo mugabo bijanye n'ifarini bijanye n'amagi bijanye n'amata bijanye na sezitumesol ego bijanye n'amabekingi bijanye byose na niyo shifoni keke bari baduhaye.
Ego hama tusubiye ku makeke nyine ku magato gaho iBujumbura barayijukiye cyane barajya cyane, isoko ryayo rimeze gute?
Ego ngaho iBujumbura n'ukuri ni ikintu benshi basigaye biyumvamo. Ego isoko rimeze neza, ntibakiyarondera gusa mu bantu byasera. Urashobora kumvukira gutelefoni atingirira gato ukamubaza uti mbega nandika ku iki atoya, niyo kwakira abashyitsi gusa cyangwa niyo gufungura n'abana? Urumva igeze ku rugezo aho bataki irondera ku bantu byasera cyangwa ku zindi manza za mariage n'ibindi. Ego
ni ukuvuga ko isoko
ribaye mu byamwa bya misiyo isigaye ari mu madesera ya misiyo.
None amasoko cyane cyane twavuga ko ari mu bugeni cyane cyane cyangwa mu maniversaire?
Ubu bose barayijukira. Ubu mba mariage, ubu nta mariage iba badabata cafe cake badabata gato. Amaniversaire ho byari kuva kera. Ego ubu byarinjiye no mu byamwa bya misi yose, rero n'iti usanga abantu bakoresha gato, afite abashyitsi akomanda gato. Ego abantu bose bariko barazijukira, abantu benshi bariko barazikunda.
Ni byiza cyane. Birumvikana ko kumbure aya mahiganwa mwagiyemo wagiye kubashira ku rundi rubuga rwo kugurisha amagato, bivuga ko mwebwe ni mwebwe mugurisha gato ziryoshe ziruta izindi iBujumbura. Abandi none bari bagize amagato ameze gute? Ugerageje kwihweza uko byari bimeze amahiganwa? Nabo nyine byari ibintu bikomeye mu kugira ngo muhiganwa zari zimeze gute gato zawe?
Turi mu mahiganwa urabizi ko nta mwanya watwari turimo kurabuntu ngo ariko arakora gutya na gutya. gusa ari kibazo nibagize ntejeje kare nari batikirune ntejeje kare izo nagize ngo birabisha n'iby'abandi ko abandi bakiri ko baramelange ibintu bonza ndi hamaro ndavuga nti byo nakoze n'ibyo nakigeza gukora reka ndirire nta mwanya wo kureba abandi wari
birumvikana. Ego urakoze cyane madame Elise, murumva muri aka kanya rero ndabwiye ku murongo wa telefone ko twaronse na madame Pamela Irakoze Irene, nawe ku murongo wa telefone tumwakire. Kazi neza madame Pamela Irakoze Irene.
Allo?
Oui, turakumva. Kazi neza.
Ego. Merci kunyakira.
Amaro urakoze kwari kugufata kano kanya ko kuganira natwe mu kiganiro muri isanga. Twari twatangiye kuganira n'umutumire akaba ni nawe yatsindiye amahigano wa mwari mwatunganije muri weekend irangiye mu mpera z'inondwi. Twari kumwe na madame Elise Mpebuza nawe nyine ku murongo wa telefone. Madame Pam, niko bita Pam Channel TV, tubanze tubwire gato ku bijyanye na chaîne ya televiziyo mwatanguje vuba ndibaza. Chaîne ya televiziyo ya Pam Channel TV duheruka kumva yatanguye vuba, yavutse gute?
Ego murakoze kumbaza. Mukosha nitwa Pamela Irene Irakoze, televiziyo nayo ikaba yitwa Pam Channel TV. Ego Pam Channel TV ni chaîne yavutse muri 2021, akaba ari chaîne yavutse mu ntumbero yo gushyigikira ibikorwa by'urwaruka rw'Abarundi, ibikorwa by'abakenyezi, mu majambo make mu gushyigikira ibikorwa by'Abarundi n'Abarundikazi tubishishije mu kiganiro, mu biganiro biri mu buhinga bugezweho bukozwe mu audiovisuel, ibyo tuzi YouTube, Facebook na Instagram, kugira ngo bashobore gushyira habona ibikorwa byabo abantu benshi usanga batazi ibyo.
Birumvikana. None icyumviro cya Meilleur Gâteau de Bujumbura nacyo cyavutse gute mumaze gutangura chaîne ya televiziyo?
Ego nk'uko nari ntegeje kuvuga, icyo cyumviro cyavutse muri iyo ntumbero nyine mu gushyigikira ibikorwa by'Abarundi n'Abarundikazi, cyane cyane kugira ngo dushyigikire abasanzwe bakora uwo mwuga w'abakora amagato, kuko nk'uko mubizi n'umwuga usigaye utungishije abantu benshi. Twashatse ko bava mu gifuri bakava. Alo?
Ego, turumva.
Twasaze ko bava aho hantu hanyegeje bakava ahantu, kuko benshi usanga bakorera mu gikonji cyangwa bagakora kuko ari abantu basabye abagenzi cyangwa inshuti n'abagenzi. Twashatse bave aho hantu banyegeje bave mu gifuri, ariko bimenyekane ko ari umwuga ukomeye ushobora kubesha nk'umuryango ugatuma n'igihugu uteza imbere n'igihugu.
Ego turumva ko ibyo koko i Bujumbura ahenshi uwo mwuga hariyo n'abatari bawuzi ko ari n'umwuga babona gusa amakeke kumbure, ntibari bazi ko hariho abantu benshi batanguye kuwijukira, kuko nk'uko madame Elise yabivuze keke ziratangiye gukoreshwa cyane n'aho atari mu mamanza abantu barazituma ko bakazigura bakazifungura muhira bisanzwe. Iyindi myuga none ubona chaîne yanyu igiye gutangura kuza irakorera ko itazwi kumbure ishira habona ibikorwa by'abakenyezi cyane cyane tuguma tubona kuri chaîne yanyu, nihe yindi myuga muriko muriyumvira?
Akona ni umbiri yuko tuko kwisiganiza kwega kubera ni ibintu twavuze tuzoguma tushyiraho amahiganwa yo kuza turateza abantu batazwi mugabo imyuga ni myinshi abakenyezi rwaruka biko. Alo?
Ego, turabumva.
Ego, abantu benshi batazi inyegeje mugabo iri kurateza imbere abantu buhoro buhoro.
Ego,
ni ibintu twisigarije twebwe nyene bisomenyekana vuba.
Ego, tuzobirindira tubibone kuri Pam Channel TV. None amahiganwa yaya y'iyi Meilleur Gâteau de Bujumbura yoyo yaratunganijwe gute? Hasabwa iki kugira ngo bajemwo mu mahiganwa nk'ajya abantu?
kugira ngo bajyamwe twaranashije yo higanwa twabwira abantu biyandikishe twarabicishije ku mbuga zacu ku ma statu izo mbuga za Facebook za YouTube za Instagram ku bantu basanzwe badukurikirana turavuga ati biyandikishe biciye kuri site web yacu pamchannelstv.com ya twasanze abantu benshi barabyitabiriye uko tutari tubyiteze dusanga kandi igihugu cacu kigeze kure mu iterambere kuko twabishishije ahantu benshi batari bamenyereye mu byerekezo byitwa sitweb abantu benshi bariyandikishije kandi tubasaba kugira ngo babone ko ari ibintu bifite iyo turasaba yuko uwiyandikishije yotanga amafaranga dusanga rero hariho benshi kuko umuntu arinze atanga amafaranga nuko aba yiyemera mu mutima wiwe yumva vrema igikorwa ciwe gihaye agaciro kuko twari twasabye ko biyandikisha ku 50,000 urumva ko 50,000 atari amahera makeya n'amahera afise agaciro ego hanyuma bamaze kwiyandikisha rero haragere igihe rero tubatuma ko batuyandikishije ari au nombre ikigiri cy'abantu 21 ariko babiri kumbo zitabavuye ko ntibarimwo baca baza guhiganwa ari 19 ego
19 ni benshi cyane mu gisagara cya Bujumbura bari bifuza kuronka ico kibanza cyo kwitwa yuko keke yabo ariyo nziza kurusha iy'abandi none kuko mwagize impande zibiri z'ayo mahiganwa tumva ko mu ndwi yahera habaye parti ya mbere mu ndwi hakaba indi parti abari mu mahiganwa biteguye bate kugira berekane ubuhinga bwabo neza
ego nk'uko muvuze ihiganwa ryatunganijwe mu mici ibiri kubera ntitwari kugira ifinale gusa ubwa mbere twaragize umuco wa mbere wari ugizwe n'abo bantu 19 kugira ngo barazana ayo magato yabo akozwe muhira hanyuma yari le 5 mars yari le 5 z'ukwa gatatu barabizanye ntihavuyemwo batandatu bace baja mu mugwi ugira kabiri hama muri uwo mugwi ugira kabiri hariho sinzi ko mwabibonye babikurikiranye live ariko biraba on direct kuri nkuze ya kuri Facebook yacu ya Pam Channel TV hari abahinga babyigiye babinosoye babifisemo uburambe n'ubuhinga nibo babahaye icyo twovuga icivugo icyo bita mu gifaransa theme barabwira abo batandatu bashyitse mu ihiganwa rya nyuma muri finale barabwira ati muzokora gato yitwa guca na guca muzokoresha ibi muri ibyo harimwo ji ya marakuce icyamwa twitwa amabungo n'ikindi cyitwa sponge cake nyine nitwo tuvuga mu kirundi nibo bababwiye ati muzokora ibi n'ibi n'ibi
ego kwica nyene utubwira abari bagize iyo jury abari bagize ugutora uwatsinze bari mwabegeranyije gute kumbure basanzwe bari muri ubwo buhinga nyene bwo gukora amagato
mu gutora jury sinzi ko mwabibonye harimo abanyamahanga batatu n'umurundi umwe n'abarundi kazi babiri babiri bari abavuye muri patisseri twingaha mu gisagara cya Bujumbura Cafe Guhuma akabari bava mu Bufaransa n'uwundi w'umuvietnamienne witwa Dung abandi babiri bari abarundi kazi basanzwe bazwi ngaha n'uyundi murundi umwe asanzwe afise ubwo buhinga mu byerekeye iby'amagato ati nengira ngo nca mumbaza ati ko watoye ab'urukoba rwera bakajya muri iyo jiri ibyo bari ngerageje kwakishika ati murazi yuko uwo muco wo gukora amagato mu Burundi canke abanyafurika atari uwacu tupfa wiyitirira ariko n'umuco mvamahanga kandi no muri gihe hariko hariyandikisha abantu benshi baravuga ngo tutabonyemo ngo abazungu abantu kenshi abirabura urukoba rwirabura ruremera urukoba rwera n'ibyo dusanzwe tuzi hose muri Afurika kuri bitari bike murabizi ego turavuga ati rero reka turondere abo bantu urukoba rwera bafise ubumenyi no guhinga abo bera ndetse bo barafite n'impamya bushobozi mu kerekere muri ubwo guhinga bwo gukora amagato
ego ereka mpindukire kumbure mbaze madame Elise kuri ubwo buhinga n'ubwo bumenyi ndabwiye ku murongo wa telefone murantunga yuko telefone yoba yacitse madame Elise ariko naringira mpindukire ndamubaze nti none abo bahinga nyene bavuga yuko keke iryoshe irikozwe gute haba hari mwiki mwo bamwaraganiriye bakakurya kara akagubwiye ati nuko biba bimeze wewe uvyumva gute
Babi batakewe
Changi babi bashikiriza mu mahiganwa ico keke iryoshe ibirimo ibitetse gute bavuga bate abo bahinga kugira kumbure n'abatwumva ariko aragerageza kwinjira muri uyu mwuga batangure bimenyereze gukoresha ibintu bimwe na biriya iyo bariko barakora amagato yabo
ego barambwiye kucerekeye baravuga ati icerekeye akanovera kagato ahandi bakavuga cyakabiri bavuga empathique inge nibikozwe
ubwiza bwayo
nakanovera bakavuga ati ikintu ahandi bahagaze ko baravuga ati ikintu gikozwe hejuru washize ko nimba washize ko freze ibindi ndani tuyumve guyayo niko kanovera ndibaza ego ahandi naho bakavuga decoupe yayo decoupe ya gato kujya uyikase ibimeze
urakoze cyane
hamwe na hostete ego na hamwe na hostete ziba zigize iyo gato
ego murakoze cyane kumbure madame Elise turamuronka mu kanya agaruke ku murongo wa telefone atubwire byinshi byerekeye amagato
reka ndamubashikirize
turi muri kumwe hafi
ego
ego madame Elise sinzi ko mwatwumvise ni byiza ko muri hafi na hafi mu mazina simukorana n'ubundi ntibintangaje ko muri kumwe none twari ko turavuga ku bijyanye n'ubuhinga bwa gato iryoshe ibiri mwiki abahinga babahanuye iki kugira ngo gato zanyu muzijyane ku rundi rwego gato iryoshe cyane ibiri mwiki neza na neza nkanje ndazi yuko haba harimo nk'ifarini n'amagi n'amata utundi tuntu canke iryoshe bimeze gute
ego me murakoze kuri icyo kibazo gato igato kugira ngo iryohe ntiyiryosha yonyine birasaba ko umuntu agira amahoshashi imbere yo guteka akiyumvira ibyo nza gushyiramo ukabanza ukabitegura ukiyumvira ukiyumvira kugira ibyo kuryoha ego me hariyo amagi hariyo farini ariko n'utundi turungo hari utundi tu ingredi umuntu ashyiramo yonyine ngo ari kuriyumvira hanyuma n'utundi tu esansi ushyiramo kugira ngo kaze kuso kamota neza igizwe n'ibintu byinshi amavariyete ni menshi bigana n'ibyo umukiriya aba yasabye
ego none nk'uko tubwiye harimo abafarini harimo amagi n'amata n'utwo tuntu twinshi tuyiryosha utwo tuntu twinshi turaboneka byoroshe mu Burundi ni ibintu binda biba bizindiye ibijyanye n'ibikoresho bya gato madame Pame yatubwiye ko ari imico mvamahanga kandi ari ibintu tutokwitira nk'abanyafurika dukora kenshi cyangwa tujya kenshi mugabo bitanguye kwijukirwa ibikoresho biraboneka cyane
ego murakoze ku byerekeye ibikoresho turacyafite ikibazo nabo bapane cyangwa bariko baratubaza ibibazo cyangwa dukurikirana baratweretse ibyo dutegereza guhindura turi ko turaraba nyine twobironka by'ukuri biragoye byinshi ntitubironka twifuza kuka miliyoni mugabo ugasanga hari ibyo tubuze ngaho ariko ni inzira yuko mu minsi ita tuzohava tubironka ego
byo bari nk'ibihe murondera mukabura mwifuza kuronka
byose hariho ibintu ego mpore hari ibintu byo kudekora keke cyane cyane ego hariho amaproduwi y'amakoloha meza tudafise ngaha hariho ibintu byitwa makreme freshe ariko mugabo aragenje tuyakoresheje tugafakitura nta wobica turiko turagerageza gukora ibijyanye n'uburyo abarundi bose bariko uburyo bw'abarundi sino dukoresheje ibiva hanze biracabyinshi usanga gato zacu batashoboye kuzigura ariko twizera yuko mumisi zoda tuzoviro mamu kutubgorosh ego mi
ego tuko tulakila wanyo nyugira dijugija Amerika kumironga ya telefone mbele yuko tulo nga uambele kansure ngaruke kuri madame Pam tugire vijinshi zireke ye ili higarungwa janyu mwari muri mgo madame Pam awandi bari bari mu mahiganwa akumbure ibyo babitabashize ku gwego gugutsinda byo bari nk'ibihe boshobora kuzogerageza kugushira ku murongo nkuko baba barahanuwe n'abahinga bari bahari muri uwo munsi
sinzi ko ngo twiramo ako kabazo
bimwe mu byo kumbure abandi bari bakoze amagato yabo uwo munsi boshobora kugushira ku rundi gwego kushobora kugerageza kwa meliora n'abantu bivuga nko mu gifaransa kugira ngo nabo nyene amagato yabo aje kugwego gugutsindira amahiganwa nkaya byo bari nk'ibi abahinga bo barabahanuye
ego bahari ibintu babahanuye ibyo byerekeye byo gukora ibintu basandura afite ngaha ikindi nacyo barababwira ibyerekeye bijya bintu baba berekanye hanze muri deco barabibasaba yuko byoba birimo indani ego hanyuma baragerageza no kubabwira yuko bogerageza bakajya barasoma bakarondera ubumenyi mu bijyanye n'icyo
ego none tureka tubandanye ku murongo wa telefone rero twakira abanywanyi b'ishuri rya Amerika ndafise umunywanyi yitwa Adrien uraho neza
nda neza
amahoro mahoro duhamagaye uri hehe
neza na neza ndi mu Ruyigi muri komine Butaganzwa ku mutumba wa Gasasa
kaze mu kiganiro muri Sanga ikibazo canke icyumviro
cyumviro nkuvuga baranje gushima banje kubaramutsa nongera ndamutsa batumire nongera ndamutsa namerwe abamenyesha makuru
murakoze cyane
namwe murakoze
kurama
ejo hayise narabonye kumvuga ngo ubukana bumenyi bariko berekana imikate bakora ndetse hari abandi umuntu abaye wa mbere ndabona n'udushimwe batanze nukuri nanagerageje kubaza ujya mukate urimo akanovera kadasanzwe cyane ikiyumviro mfite ni uko batuguma ngaho i Bujumbura boduga no mu ntara hagati ubwumenyi berekanye gukora umukate ato uryoshe cyane bakawukwiza mu ntara zose ndetse na twebwe turi mu ntara za ruguru tukumva akanovera k'uwo mukate bozo wabakoze cyane
urakoze cyane Adrien nibyo koko ubuhinga bwose n'ubumenyi bwose ntibwoherera i Bujumbura midukire mbaze madame Elize yatsindiye amahiganwa kumbure madame Elize mushobora kuba ko ubunye mubaye umuhinga ku rwego rw'amagato mu gihugu mu makompetisiyo ya mbere abaye muriyumvira kuzoduga nko ngaho mu Ruyigi mukigisha abaho gukora amagato kuko mwugururiye isoko rikomeye mu gihugu cyose kugira ngo abantu bamenye iby'amagato no kuyagurisha
ukanyenye atari uno munsi mugabo tuzurusha mu migambi tunibaza ko tuzi kubanza kwanza ku kwiyagura tugende dushire mu ngiro ibyo impanuro baduhaye zose yego me tutsimbarare niko bari gutsimbatara neza aho niho tuzotangura guca no mu bandi n'abaruguru tubenterese tubabwira iby'amagato nibaza ko babifite ku cyumviro gusa no kubatarabironga
rero mbwiye mu gihugu hagati ga madame Elize muhora mubona niba ku mamariage canke amaniversaire naho nyine barijukiye amagato cane canke ntibirashikayo neza na neza
oya ruguru ntibirashikayo ariko bizotinda bishikayo kuko ibi biva mu gisagara bigenda bikwiragira ruguru nibaza ko mu minsi izoza nabo nyine batobyijukira
ego hamwe namwe madame Pam kuri iyo chaine yanyu ya televiziyo barayibona n'igitega ingozi n'ahandi henshi naho nyine mubona hariho uburyo muzobashikira nabo nyine mukaja kugira amakompetisiyo canke ibiganiro mu gihugu hagati
ego
muri iyo ntumbero nyene yo gushyigikira abo bantu basanzwe bakora uwo mwuga nicyo gituma twayise première édition twayise mu Kirundi sinzi ko nubwo ati igice cya mbere hazogenda haraba urundi rukurikirane ubu twabikoze Bujumbura ariko ndibaza yuko no mu ntara hagati kugira abo bantu nabo nyene bave aho bari mu rufuri bamenyekane canke nabo nyene bagira icyo berekanye mu byo basanzwe bakora ndibaza ko tuzobashikira
yego murakoze cyane gose radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mumva buri munsi masaha saa 10 gushika saa 11 masaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda abatumire bacu tubasabe mugume ku mirongo ya telefone ikiganiro kirabandanya ariko reka tumire mate turagaruka
Kabila simuhumuru kamani.
Sofe. Wenda una shakuru wachi rusangi. Uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Mie kwetu ni bugo.
Ndiyo
bugo.
Bugo wiki. Nukumbwa ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Sofe. Kigeze. Kombo taksi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi inatuonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rola.
Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Itangishaka nkuko mwabyumvise kare turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mu mpera zindwi turangije chaîne ya televiziyo ya PAM Channel TV mu Burundi yaratunganije amahiganwa yo ku nshuro ya mbere ya gato za mbere nziza kandi ziryoshe zikorerwa mu gisagara cha Bujumbura mwamenya ko ayo mahiganwa yararimo abakenyezi abigeme imisore bose bashika kuri 19 ntibari bake muri bo umukenyezi Elise Nimpebuza wo kwiduka shanga kuri magaza ya Elise Decor niwe yatsindiye ayo mahiganwa numva rero turi kumwe mu kiganiro no munsi twibaza duti mbega gato iryoshe ibikozwe muki haba iba yakozwe gute bimwe mu bibazo tuko turaganira nawe hama kandi turiko turaganira na Madame Pam Irene Irakoze akaba ariwe ayoboye Pam Channel TV nawe nyine turi kumwe ariko turaganira byinshi mu byerekeye ayo mahiganwa ngene yarameze na chaîne ya televiziyo yabo ibikorwa byayo byo guteza imbere abantu nka Madame Elise bariko bari mu myuga itandukanye mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bayishire ahabona. Tubandanyije rero kumwe n'abatumire bacu buno munsi reka mpindukire ntangure kuri Madame Elise Nimpebuza atubwire gato tuko turashaka kumenya byinshi kubijanye n'amagato atamenyerewe cyane nkuko twabivuze mbere ariko arafata yindi ntego ariko arafata umuvuduko mu kugurishwa mu gufungurwa mu gisagara cha Bujumbura cyane n'ahandi. Madame Elise keke mukunda gutegura n'abantu bakunda kugura iyo baje kuri Elise Decor ni nk'iyihe irimo uduki kugira ngo twumve neza niba natwe tuzoza kugushorera.
Ego mu rakote gato benshi bakunze gusaba ubu ni gato ofwi gato irimo ibyamwa
iyo irakunzwe cyane kuko n'abafite barayikunda n'abana barayikunda kandi ni gato irimo ibintu nsanganyangaburo ni gato tukuri iryoshye cyane kandi sinzi niko nokuga
gato iba iri mu byamwe
yego
ndumva ko nanje no ikunda gato iri mu byamwe nibyo nibyo ni nk'umukate uri mu byamwe no ikunda cyane nanje yego reka twumve n'abanywanyi bijwi rya Amerika nabo icyo babivuga ko ndafise ku murongo wa telefone Samsung uraho neza
ndaho namwe muraho
turaho turashima muherereye he
ngahujumbura nitwa Mukanyosha kujya mbere rya Mbonge
Mukanyosha nawe ga Samsung urajya kagato urayikunda
ndakunda cyane ndashaka numve yorinde gacego n'ubundi bwoko bazanye ko twoyiro nka dushatse kwiga no twoyigurira
yego
Mukanyosha twumve ko tubaza hashitse kugira ngo natwe nyine tubashe kugisoga tukubera nk'uko ibyo nyereye ngaha Mukanyosha bamwe bamwe
yego ndi kumwe ku murongo na Madame Elise niwe yatsindi komeza
Manashaka twahirukana kuvugana kera ku ijwi rya Amerika mpe kunda mukiza Thomas Kamirindi Tindi Samson aramuvugana arashige
ego Samson burashitse Thomas Kamirindi turamubwiye
nawe ndagutaye abisa n'ibumbuye gumbi sikya yari tangishaka
ego nari nzi ko wikundira Thomas gusa ariko ndanezerewe
nawe ndahubasha nyine sha nawe ntishye mu buto kuvugana namwe kweri se twaraburanye mirongo mwamba haize nk'umwaka ngira sitavugana
oh uradutunga cyane abatelefona ni benshi urumva rimwe na rimwe biragorana urakoze cyane Samsung urakoze cyane reka rero mpindukire gato kuri Madame Elise asanzwe afise imangazini ngaho i Bujumbura akubwire aho ushobora kumuronka ashobora kuronka amagato yiwe nk'iyo nyine tubwiye irimwo ivyamwa Madame Elise abifuza kuza ku mangazini yawe uherereye he
ikome aho nkorera ni mu gisagara ndi muri gare yitwa gare y'Icyogwe ikaba iri kuri avenue Icyogwe nyene nk'abagitisa time gutaba ibarabara irabana na staff time kandi kwa Ngoma thank you nkaba ndi muri magazine numero A11 ko ngira ngo tanga na gatelefone ngira byofashe
ego tuga ku jambo
ego me telefone yanjye ni 75 557 362
5 5 7 5 6 2 ego reka ndayibabwiye no mu kirundi ni 75 5 7 2 ndasubiramo Elise Decor ni kuvuga aho mushaka kuja kurondera ayo makeke ayo magato yuwatsindiye gato ya mbere iryoshye Bujumbura ni Elise Decor ari kuri 75 5 7 2 6 2 ego murakoze cyane madame murakoze cyane mpindukire kuri madame Pam arongoye channel Pam channel TV murumvise ko madame Pam yuko ibintu nkibi mwakoze ari ibintu byiza biriko birateza imbere aba entrepreneur niko nobita abagwiza tunga bafite amamangazini yabo bafite ibikorwa byabo ariko bashaka gushira imbere birabashira habona nk'abantu ho nka Samson Mukanyosha aramumenye agiye kuzoza araza kumushorera kandi bigiye kumuteza imbere mu minsi yavuba ishene yanyu nk'iyi inye ibikorwa byayo ni ibikorwa bidasanzwe hari ntambanyi muhura nazo muri kumuragerageza gukemura kugira ngo mugume muhagaze mugume mugerageza guteza imbere abantu nka Madame Elise
ego intambamye n'igihura mugitangura ishene nk'iyi kuko niho tugitangura nta mezi abiri cyane nta mezi atatu arahera uhasanga abandi bamaze gushika
bamaze kushika ku nko twabone nka 45 kugira ngo dushobore nkiyo twahamagaye n'umwasokemera nkuko nikuvuga ubikorera utwiwe twabishyize ku mbuga ngurukana bumenyi zacu kuko cyane cyane turakorera kuri YouTube usanga iyo mesaje uwo muntu twashatse kwerekana ibikorwa byiwe uwo yari akiri mutoyi atabonwa n'abantu twashaka ko abonwa nabo bose kuko nk'ubu for example nk'akarorero nka Shene YouTube yacu iracyari ku abone 2000 ibyo ni intambwe dushima kuko ku mezi abiri tumaze dukora ni intambwe ishimishije mugabo urumva icyo kimwe n'abantu bafise nk'ababone nk'ibihumbi ijana urumva uwo muntu twashaka nk'uwo mu nk'ubwo rwaruka turiko turateza imbere canke abo barundi n'abarundi kazi turiko turateza imbere batari bazwi biragorana yuko bashobora abantu bose bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu bashobora kubabona iyo niyo ntambamyi kuri jewe numva ko ikomeye
ariko
siko turagerageza kuyikemura ego
ndakeka ko nabo nyene abo bageze ku 100,000 baragize aho bahera ariko kandi no batera intege mvuga nti muje n'umuvuduko udasanzwe kuko nkuko ubivuze mu mazameza abiri yonyene mukaba mwazanye icyumviro kirashe nk'iki tutari bwabone kuri ayo yandi mashene kumbure competition iteze imbere abantu bikorera utwabo ntabyo twari bwabone rero nibaza ko ivyumviro nk'ibi birashe bizotuma mufata intambwe ishimishije muri siri imbere
ego cyane murakoze nabo wanashaka batanashyitse kugira ngo bashobore gushika ku higanwa rya nyuma twaranabemereye kubagirira pisite yo kuguntu kubamenyekanisha kuko umuntu nk'uwo aniza kuri amaboko mu mpuzu nk'uko umukuru w'igihugu wacu yabitubwiye gukura amaboko mu mpuzu akarinda ariha 50,000 kugira ngo ashobore guhiganwa n'abandi twarumvise ko twamuha agaciro abereye mu kumuha pisite kumumenyekanishiriza ibyiwe atacu tumusaza kumva yuko ego
twarabonye abatari bake na gato nk'abo mvuze 19 bose turababona ku mbuga zanyu turumva turababona amaso mu yandi tukumva ibyumviro byabo ibikorwa byabo n'ibyo koko murateza imbere abikorera utwabo reka nsubire mpindukire ku murongo wa telefone y'abandi banywanyi bafite ibyumviro cyangwa ibibazo Claude Chrétien ndabwiye ko dufite Claude Chrétien uraho neza
ego turaho turabamukije
mahoro mahoro muherereye he
ndi Bujumbura
kazi neza ikibazo cyangwa icyumviro
ubwa mbere yari intererano nagomba ndabatera intege cyane ku bikorwa bakoze byo kuri byaradukoze ku mutima ariko kandi ndafite n'ikibazo ndababaza na cyane cyane bo muri iyo TV iyo cyano mu byegeranyo byinshi mu Burundi barerekana ko abashobora kuba bashoboye gukurikirana iri internet baba miliyoni 2 zirenga gato muri 12 batubwira mbega n'ibiki bo bariko barakora kugira ngo bafashe nabo bandi izo miliyoni zindi zitashobora kuba zikoresha internet kugira ngo ibyo bikorwa nk'uko babitangije ibikoko bikorera bimenyekane bamufashe ikibazo cyanjye cyari nk'icyo
ego urakoze cyane Claude Chrétien turanakubona no ku murongo wa Facebook ko ariho batwakuye turagushimiye cyane
ego ndabashimiye namwe
ego madame irakoze urumva ko hariho abantu benshi cyane bakirindiriye kubona ibikorwa byinshi bisanzwe bica ku mbuga ngurukana bumenyi zisaba uburyo bwinshi aravuze ati hariho uburyo abo bandi miliyoni 10 muzogerageza kumenyekanisha ibikorwa byanyu kumbure mu buryo bworoshe kuko miliyoni 2 zonyine nizo zishobora kuba zikurikirana ama televiziyo online
ego turiko turagerageza nyene aho dushoboye kuko murabona ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi ariko turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo ibikorwa byacu bibashikire uko bitegereza nyene kuko murazi ndaha ikibazo cha internet ikibazo nyine kigihari ariko ndazi ko mu minsi iza bizoba bimeze neza nico kizere dufite
ego ni byiza cyane birumvikana ko igikorwa mwatanguye haciye ameza abiri ibyumviro mushaka kwa mufite byinshi ku mpapuro mwifuza kuzorangura rero babiteze ko byinshi kuko iki gikorwa nkuko Claude Cartier yavuze babonye muri twizibiri ziheze cyari gikorwa ciza barashoboye gushima ego muri yo competition abari barimo mavuze ko nabo nyene mugiye kuza kubateza imbere nabo nyene kumbure ibikorwa byabo tugiye kuza turabibona nkuko mwabivuze kuri channel yanyu ya Facebook canke ya YouTube mwize kuzokorera hehe cyane cyane
bizoca kumvuga nkazo cyane cyane mu kuri YouTube abantu baza barakurikirana ibiganiro byacu tutoza turakisha mo mwatrati hagati ya parti n'igice cya mbere n'ikindi hazoba harimo pisipite z'abo bantu hamba no kuri Facebook ubu Facebook bose usanga n'umuntu n'abakozi usanga bakora mu nzu usanga bafite ama Facebook na telefone yawe tutoza turashisha ko abantu zeya ayo ma ya ayo mapibitike yabo bantu tukabahamagarira rero kuyabona kuri Sam Channel TV kuri YouTube no kuri Facebook no kuri Instagram
muravuze ko muzoza muracisha ko amapibilisite ni ukuvuga ko muhamagariye n'ayandi mashirahamwe kugira ngo bimenyekanishe kuri channel yanyu ya YouTube
ego cyane birimo no mu bikorwa byacu mu byo twakwita amaservisi dutanga turafasha amashyirahamwe ayo makiyose mwumva ayo mabanki mwumva cyangwa ama ONG usanga atabantu bazi akamaro kayo mukaba muzi yuko ibintu by'itumatumanako n'ikintu gishika hano kandi rwose abantu bataba bazi umuntu adashobora gushika hose ni birimo mu bikorwa byacu kuhayanisha nk'abantu baba babona cyangwa bakaba bafite ibyiyumviro mugabo ntabona uko ngene bishobora gushyikira abantu benshi icyarimwe uwo muntu turamwakira tukavugana tukamugirira iyo tugifite cyane tukamukorera nka videwo zikire mu buhinga bwa none bikoresheje n'amayimaji meza cyane sinzi ko mwabibonye amatuzindize twakora amayimaji meza meza cyane yakunzwe n'abantu benshi kuko twaranonse amakomantari yabatubwira ati ibyo bintu amayimaji amwe ko murakora akoze neza mu buryo bwa none abantu bubasangahe nk'abantu nk'abo biri mu maserivisi dusanzwe dutanga sikubwira shene gusa ariko hariyo ayo maserivisi dusanzwe dutanga ku bantu baba bashaka kumenyekanisha ibintu byabo kure cyangwa yuko dushobora kubagira kuzakiyo mediyati inzi ngenono kivuga mu Kirundi
aya majambo menshi y'imbuga za none ngo kanabumenyi dutye kuza turagerageza gushyira mu Kirundi ari ntibyoroshe ariko mu Gifaransa ngira ngo baca bayategera ababikoresha cyane
ego nizo ngira ukeneye dusanga akatubaza aho turi
gera ko utubwira aho mukorera kumbure yabifuza kwifatanya namwe bifuza kubashikiriza kumbure n'ibyumviro bishasha mukorera hehe bo baronka gute
tukorera muri commune ya Rugero aha yitwa kuri Inegre basanze bawe dukuri paparazi hari responsable hejuru yitwa paparazi y'abahinzi akabakorera na OPC Inegre OPC rero yitwa Inegre OPC kuri Avenue du Boulevard kuri Kona
ego hama tukiri kuri mwebwe nyene ni shene yanyu mwatanguye babona mugira ikiganiro cyitwa Kukai utubwira muri make Kukai ni ikiganiro kimeze gute kubakurikira Pam Channel TV cyangwa batanayizi Kukai ni iki kiganiro
Kukai ni ikiganiro jewe nyene kamera irakoze sanse nkoresha akimeka kwekiwa twise Kukai murazi ko abantu bahurira mu Kirundi baravuze umugani ngo tunyegere tuyagira ku igufa none mu gisagara kenshi iyo umuntu akurikiye nk'inkuru ishushe
kugira kicyo gusangira kaye niho muganiri niho muganiri ibintu byose cyane nk'umuryango mufite nk'akababatuye cyane ari kintu mugomba gushikiriza muhurira ahantu tukaye mugasangira ahantu tuzoze duhari dusangira kaye tukivugane cyane imaganye bagahurira ku kaye bagasabana imbabazi ni muri iyo ntumbero rero nanjye ikiganiro cyanjye nakise ku kaye aho hadigirwa ibintu bitandukanye ibintu bya bindi tutabahuka kuvuga tuvugira mu ntamatama tukavugira mu ibarabara tukavugira mu mazu yacu mugabo abantu nyine badakunze kuvuga ati mpamagara abahinga cyangwa babyigiye cyangwa bamaze gucamo muri izo kugira ngo bahine bw'abantu icyo kiganiro nyine kikongera kigatanga akayaga mu mutwe nk'abantu baba bumva babishe mu mutwe bakumva kiba kiryoshye nyine kiba gitwenza kiba kiruhura kigisha mugabo nyine kigisha kiruhura mu mutwe
ego birumvikana nawe kukayi ibyo mu minsi yahera muri iyi minsi muko muganira kukayi bimwe na bimwe ni nk'ibi
bavuze ku bintu byerekeye ikiganiro cyabaye cyari cyo kuvuga ko umuntu ashobora kugira ubugeni bwiza atarinze kubona komite cyane abantu tutavuganye ko kuko benshi hari ibintu byari maze iminsi byibonekeza nyine ugasanga iyo misore cyangwa inkumi bari kuza kugira ubugeni mugabo agashaka kugira ubugeni busa na naka atarabye tujya muntu afite uburyo bungana gute ukaca usanga nk'uwo musore yafashe amadeni hehe na hehe yahamagara komite naho ugasanga ubuhoho n'ibindi bintu ugasanga muri komite bakwanditse ko bakaraba nk'umuntu ahakora ugasanga ngo naka ngo azoterera ibihumbi amajana abiri ngo naka azoterera ibihumbi amajana atanu wamubaza uwo musore yabakoranije muri komite none wowe ufite uburyo bungana gute ngo ufite ubu buryo ngo ibindi bisigaye murabaza mama
niko biba bimeze kenshi
urumva ni ibintu nyine twabonye ni ibintu nacyo ubwanjye nigeze kuba ndimo byashyikiye nk'uko nyine nagi bampamagaye ko ugasanga nyine umva ugasanga n'abantu benshi babyidoga hajya mu bamburi ko munasangira kayi ukumva ngo naka uko naka uko ugasanga mugihurije ko rero nacyo nicyo ndavuga ati oya ntikigume mu ntamatama cyangwa ku muco babone ko ibyo bintu kabisa ibyo bintu kabisa byagisirije hanyuma ndahamagara abantu bagize ubugeni batahana imbere bafise uburyo mugabo bagize uburyo bwiza ntibagiranwa mu buryo buciriritse
ego birumvikana ko Time Channel TV koko irafise utunovera irafise utuntu twinshi umuntu ashobora kujako akumva araruhutse mu mutwe cyangwa akumva arigishijwe ni twinshi mufise kumbure mu minsi iri imbere n'utundi muzokongera ko mpindukire kandi kuri Madame Elise yatsindiye agashimwe kambere kagato iryoshe mu Burundi kuko n'umuntu ariko yikorera utwiwe ariko Time Channel TV ndabona yuko gukorana nayo byagize akamaro Madame Elise akamaro kama publicite cyanke iyo ntambwe wafashe ukavuga uti reka nje gukorana n'iyi chaîne ya television kugira ngo ntere iyindi ntambwe muri business yanje mu bikorwa byanje mubona ari ikintu abandi bikorera utwabo bokwijukira kumbure bamenyekanisha ibyo bariko barakora ego bashobora gutanga uburyo buke ariko bwo bashikana kure
ego cyane je mubanyiriza rwose ahubwo kuko baritabira amahiganwa aho bayumvise kuko nasanze ari ibintu zugurura ubwenge ni ibintu byongereza ubwenge ibintu bituma umuntu ava ahantu mu rukuri akagenda ahantu bamubona bamumenya ibyo akora bikamenyekana kandi bigahabwa agaciro n'abatakugaka bakakumenya na kiyonterika ikongerekana mbese ego ntibavuze gusa akamaro kaniniya rwose
ego nari mvuze kandi ku byerekeye nko kugira publicite gutanga uburyo bwawe nk'umuntu yikorera utwiwe akavuga ati ijya chaîne ya televiziyo reka ndayishyiramo ayo mafaranga bamenyekanisha ibikorwa byanje nabyo nyine ndakeka ko ari ikintu abikorera utwabo bashobora kwijukira cyane ubwo buryo bwa marketing kuko bivuga ukwiyerekana kwishira ahabona amashene nkaya ari karaza ya Pam Channel TV n'izindi publicity n'ikintu kidasanzwe
ego ikintu kidatwane nka twebwe twagiye muri aya mahiganwa twaragiye ubuntu ariko bira kugira no niko no bwa nta mayero cyuko turabitangira bwo nasanze ari ibintu biryoshe byo yimiriza n'abandi kuko urumva uhotera imbere gute mbega batatu uwomenyekana gute mbega batatu yimenyekanishije te nibaza yuko abantu bose bagiye kubakira no nibara mu buryo bo bitangira kuko uniyemvesitima utanze uburyo bakugire bafite bituma bakumenyeka bakumenya bagashika henshi cyane ego nukuri ndashimiye iyi ntuzenya Shen Pam Channel TV nukuri yatwuguye ubwenge turabona yuko mu minsi izoza tuzobarondera kandi bagasubira bakatugira amategeko n'ibindi dukora bitaramenyekana
ego birumvikana Pam Channel TV madame irakoze murumva ko ikorero twabo bagiye kubarondera cyane muri iminsi kugira ngo bimenyekanishe nk'uko bahamagawe na madame Elise dusezera kino kiganiro cyacu rero madame Pam Irene irakoze akajambo kanyuma dusozera kumbure impanuro n'izindi ni nandi makuru woshikiriza yerekeye shene yanyu dusozera ijambo ni kwawe
ego mu gusozera nasozera kandi ashimira mwebwe mwaduhaye aka karyo mukatugira benshi bashobora kumenya umuco kuri Pam Channel TV hano ikindi cya kabiri ni ukuhumiriza abo bantu bikorera utwabo wowe uri ahantu atamunakuzi wowe wapfuye amaboko mu mpuzu uri kurarwana kugira ngo ibyawe ushobore kwitunga mu buzima kwingunganya kandi wongere ufashe n'igihugu ngwino kuri Pam Channel TV tubwire tugushyire mu kiganiro abantu bakumenye urumva abantu bakumenye kuko ibiganiro byacu ntibimenyekana ngaha gusa birarengana imbibe hariyo abadiyasipora baduterefona bakatubwira yuko ibiganiro tuko turashyikiriza batangaye kuko kenshi usanga ari basanga kenshi ari bamaze nyine baguma batumikwa ariko basanga ariko hatugira ntitwiki ko turashimishwa n'ibikorwa byanyu urumva biravanga bigashyika ahandi hantu wowe rero wikorera utwawe ngwino utwegere ufite mu biganiro byacu tukwereka ntacyo tugusaba ni juste kugira ngo abantu bamenye ibikorwa byawe witeze imbere witeze imbere igihugu icya gatatu naho ni uguhimiriza abo bandi batari bazi yuko Pam Channel TV ihagaze ku biganiro gusa ariko irahagaze n'ibindi bikorwa dutanga ayo masihonsi amabanki ama ONG n'ibindi n'andi mashyirahamwe tutazi yegere atwegere nyuma turafite ibintu bikwiriye byose kugira ngo ibintu byabo dutange mesaje yabo neza bakaraja mu bindi bihugu kugira ngo babibakorere bari ha buryo bw'umurengera n'ibyo novuga nkabasubiye kubashimira kandi
Murakoze cyane gose. Reka nshimire namwe mwafasha kanyu kuganira natwe. Uyo mwumvise ari Madame Pamela Irene Irakoze, akaba ari we arongoye Pam Channel TV, chene nshasha ya televiziyo mu gihugu cy'u Burundi, iheruka gutunganya amahiganwa ya Meilleur Gâteau de Bujumbura, no kuvuga gato ya mbere nziza iryoshe mu gisagara cya Bujumbura. Tukaba kandi twari turi kumwe n'uhejeje kuyatsindira ayo mahiganwa, Madame Elise Nimpebuza, akaba afise magazine yitwa Elise Decor mu gisagara cya Bujumbura, aho agurishiriza amagato, niwe yatsindiye, niwe yarafise ubuhinga buri hejuru y'abandi. Tukaba twari kumwe nabo nyine turamushimiye cyane. Shimira namwe mwese mwateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, cyane cyane abaterereye uno munsi. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, mubandanye mwumviriza ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika. Ndabashimiye mwese.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ibito cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikintu cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye
kiriso chachu Mugu changi chambo Mwanya jugu yo Yabayi kiriso chachu Shikiriza Mucho tukona Tura yaga Tuka huza